imuzanira do ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Mu Burundi umuntu ashatse kuvugisha kuri by'ukuri nta byisanzure bw'ibimenyesha makuru buhari, ibyo birazwi. Abamenyesha makuru barenga 107 barahunze uno munsi ubutegetsi nibwo bw'iki Burundi. Rero abamenyesha makuru bariyo barabitubwira ko nta byisanzure bafise bwo gukora kuko baratinya kwicwa.
Umunyamakuru Bob Rugurika ari mu buhungiro mu Burundi. Umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye, cyane cyane abakozi ba leta.
Mu byo leta y'u Burundi yaranguye, yaremeje politike imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta mu kiringo cy'imyaka 10, kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi.
President Evariste Ndayishimiye ahumuriza abakozi ba leta kuri uyu wa mbere. Ubukerarugendo bwifashe gute mu karere ka Rubavu nyuma y'uko leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19? Ijwi ry'Amerika yasuye abatembereza abakerarugendo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure, kandi mugezwa na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Reka tuyahere ku mugabane wa Afrika muri Mali, aho leta y'ico gihugu yavuye mu masezerano yo kwivuna umwansi yari ifitaniye n'Ubufaransa na bimwe mu bihugu vya Buraya. Mu itangazo Colonel Abdoulaye Maiga avugira leta yasomye ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kuri televiziyo y'igihugu, yagirije Ubufaransa kubangamira cane ubwigenge bwa Mali nk'igihugu. Muri iryo tangazo Colonel Maiga yagirije Ubufaransa ko bwahagaritse bimwe mu bikorwa vya gisirikare bwakorana na Mali butabanje kugisha inama ico gihugu. Ibindi vyagirije birimo indege z'igisirikare cy'Ufaransa Mali ivuga ko zaciye mu kirere cyayo binyuranye n'amategeko. Muribuka ko hari haheze kandi indwi zibiri Mali yagirije Ufaransa gusuma urusake ku butaka bwayo. Amasezerano yo gufashanya mu vya gisirikare Mali ivuyemo yari yasinywe hagati y'Ufaransa na Mali mu kwezi kw'indwi ko mu 2014. Ubutegetsi bwa Mali bugwiriyemo abasirikare babufashe biciye muri coup d'etat bakoze mu 2020, bukavuga ko ino ngingo izotangura gushirwa ngiro inyuma y'amezi atandatu bwamaze kwimenyesha Ufaransa gushika ino saha, ariko Ufaransa ntaco buravuga kuri no dossier. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu nabwo butangaza ko bikigoranye guhungisha abasivile bari mu gisagara ca Mariupol kiri mu minwe y'Uburusiya. Kuva ingabo z'Uburusiya zigaruriye igisagara cha Mariupol, abasivile amajana n'amajana kumwe n'ingabo za Ukraine zigera ku 2000 baheze mu ihinguriro ryitwa Azovstal rikora ivyuma. Ukraine yavuze ko guhungisha abari muri ico kibanza vyaburijwemo n'amabombe Uburusiya butera mu nzira bucamwo bahunga. Leta ya Ukraine ikaba yemeza ko atamusirikare n'umwe wayo irabasha kuvana muri urwo ruganda. Gusa ejo kuwa mbere havuye abasivile barenga 125, muri abo 69 bahisemo kujanwa mu burere buri mu minwe y'ingabo za Ukraine, 57 nabo bahitamo kuja ahagenzurwa n'Uburusiya. Mu butumwa bwa video, President Volodymyr Zelensky yavuze ko hambavu y'abo basivile bahungishijwe kuwa mungu abarenga 100 bo muri ico gisagara bari barahungishijwe mu kindi gisagara citwa Zaporizhia. Ico gisagara kikaba kiri ku birometero 200 uvuye Mariupol. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu nawe mu kiganiro n'amenyesha makuru yemeje ko guhungisha abanyagihugu bibandanya, ariko yirinda gutanga amakuru arenze aha. Avuga ko azo yatangaza igikorwa barimo cyo guhungisha abanyagihugu giheze. Tukivuga ku vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'abademokrate n'abarepublikane barashigikiye cyane imfashanyo igera ku mamiliyari 33 z'amadolari President Joe Biden asabira Ukraine. Ayo mafaranga akaramuka yemejwe hazobaje yongera ku zindi miliyari 13 n'amamiliyoni 600 Amerika yahaye Ukraine mu ntango z'uno mwaka nk'imfashanyo mu by'ubutunzi, ubutabazi hamwe na gisirikare. Mu rugendo umukuru n'amashinga mateka ya Amerika Madame Nancy Pelosi yahoramwe muri Ukraine yavuze ko Kongre ya Amerika iriko irihutisha ibikorwa vyo kwemeza iyo mfashanyo agira ati n'amafaranga menshi Kongre yishimiye gutanga muri Ukraine naho Kongre rero ya Amerika ishigikiye imfashanyo Joe Biden asabira Ukraine hari amara bamwe mu bademokrate n'aba republicane bashikiriza makenga y'ubasha President Biden ahabwa n'amategeko ubushobora kumutuma Amerika ija mu vy'intambara ya Ukraine n'u Burusiya aha hariko Biden akatari gake yavuze ko Amerika itazokwigera irungika ku rubuga abasirikare bayo gushigikira Ukraine mu rugamba irimwo n'u Burusiya Dusure gato ku mugabane wa Afrika baranira gateka kazi na muntu n'ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro muri Malawi basaba irekurwa ry'umuforoma apfunzwe azira ubutumwa yacije ku rugaga rwa WhatsApp. Polisi ya Malawi ivuga ko umuforoma Chidawa wa Mainje yatutse President Lazarus Chakwera mu butumwa yacije kuri WhatsApp. Uyo mu Mainje yanebaguye imikorere ya President Lazarus Chakwera avuga ko ataco ariko arakora ngo ahindure ubuzima bw'abamutoye. Umuforoma Chidawa wa Mainje w'imyaka 39 yagirizwa ivyaha vy'ihohotera rice ku mbuga ngurukana bumenyi akaramuka yagiwe n'ivyaha ashobora gukatirwa imyaka igera kuri 5 iherekejwe n'ihadawu y'amadolari ya Amerika agera ku 2,500 abaharanira gateka kazi na muntu bateye ivyatsi ipfungwa giwe bavuga ko ariko azira ubusa kandi ko ipfungwa giwe rihonyanga amategeko y'ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro bikaba vyitezwe ko umuforoma Mainje yitaba ubutungane ejo kwa gatatu abaharanira gateka kazi na muntu bagasaba bashimitse ko amategeko agena ivyaha bikoregwa ku mvuga ngurukana bumenyi muri Malawi asubirwamo
urakoze Diane nini nahazwe mu komeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga rwa internet kuri waeshatu akadomo radio acuve wa akadomo com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuri wa kabiri isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi n'umuco UNESCO rivuga ko uyu munsi ari wo gushyigikira ibinyamakuru byibasirwa bikabuzwa gutangaza amakuru kandi ko ari umunsi wo kwibuka abanyamakuru bishwe bari ku kazi mu Burundi baba abanyagihugu baba n'abanyamwuga ubwabo bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasubiye inyuma cyane ijwi rya Amerika avuganye n'umwe mu banyamakuru bahunze Burundi mu mwaka wa 2015 Bob Rugurika yari umuyobozi wa Radio Publique Africaine RPA yatangiye avuga ku ngorane yahuraga nazo nk'umunyamakuru mu Burundi
Eje mu Burundi nk'uko mubizi narumenye cy'amakuru w'ikinyamakuru cigenga hama narakorera cyane mu bijyanye no gutohoza ico bita journalisme d'investigation hanene nico gikorwa nakora hanyuma ingorane nyamukuru jewe ubwanje nahura nazo kandi n'abamenyesha makuru bandi arizo zibashikira nuko ubutegetsi buhari mu Burundi bwa CNDD-FDD kuva mu 2005 n'ubutegetsi bwavuye mu ishamba bwahora mu kugwana rero ntibutahura neza igikorwa cy'abamenyesha makuru ntibwemera umuntu ashobora kuvuga ibintu budashatse je rero nk'umumenyesha makuru nakora cyane by'amatohoza n'amandiko ndagira amatohoza kubwicanye buba kandi ubwicanye bwakogwa n'inzego za leta ubusuma bukogwa n'abategetsi wasanga rero jewe na mamunduru n'ingorane n'ubwo butegetsi baranamfunze rero nibaza ko barahakwa kunyica kenshi ingorane nyamukuru duhura nazo nuko ubutegetsi budatahura igikorwa cy'abamenyesha makuru
none ubwisanzure bwitangaza makuru bwifashe gute mu Burundi muri iki gihe
mu Burundi umuntu ashatse kuvuga ishukuri vy'ukuri nta byisanzure by'ibimenyesha makuru buhari ivyo birazwi kuko uretse ko Burundi buri mu njyana za politike n'umutekano muke kuva mu 2015 umugambi uri ku butegetsi uhaye ikiringo cya gatatu muhisi president Petero Nkurunziza harabaye injyana za politike n'umutekano muke abantu barahaguruka bariyamiriza ikiringo cya Nkurunziza harabasirikare bahagurutse barashaka guhirika Nkurunziza kugira ntagire icyo kiringo cya gatatu aho nyanze bwirizwa shingiro abantu rero Nkurunziza n'umugambi wiwe bace bagomora inzego z'umutekano igipolisi hamwe n'umugwi inkora barawimbonera kure baraja mu bantu barica bararondera abamenyeshamakuru kubica abamenyeshamakuru barenga ijana n'indwi barahunze uno munsi ubutegetsi nibwo bwica Burundi rero abamenyeshamakuru bariyo barabitubwira ko nta bwisanzure bafise bwo gukora kuko baratinya kwica
uracyakora akazi ikitangazamakuru nibwo ugakora se n'icyo ukora kugira ngo amakuru areba igihugu cyawe atangazwe
ego nababwiye yuko kuva mu njyana z'2015 Burundi bwinjiyemo abamenyesha makuru barenga ijana barahunze bagomba kwicwa hariho abishwe mu Burundi abamenyesha makuru batatu barishwe umwe yicanwa n'umuryango wiwe abana bane n'umugore hari umumenyesha makuru wa RPA yapfuye yitwa Nestori hari umumenyesha makuru yitwa Jean Bigirimana twarabuze irengero ryiwe harahize imyaka itandatu twarashinze amaradiyo akora nibyo kandi abatari bake barashima igikorwa dukora hanini rero tubandanya dukora kandi twarasubiye kubwira Barundi n'amakungu ibiko bya Burundi no vuga yuko abantu basubiye kubona yuko nitwebwe n'uno munsi tubwira Barundi n'amakungu ibiko bya Burundi urumva turafise amaradiyo akora le median exil kandi turafise n'abantu bamwe bari bemeye kudufasha uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye kandi tutaravye nabi turashobora kuzokugara kandi Burundi bwo babuhonje buzoja no mu bihe bidasanzwe kuko n'ubu unyurabona ko ibintu bidasanzwe
nihe mpanuro waha abanyamakuru bakorera mu Burundi nihe mpanuro waha leta y'u Burundi
impanuro noha leta y'u Burundi niho nohera nubamenyesha yuko bakwiye kujya umutima amenyo bagatahura ko igikorwa cy'abamenyesha makuru ni igikorwa nkora mutima mu bijyanye no guteza imbere igihugu cyane cyane muri ibyo bintu bya demokarasi muri ibyo bintu byo kwigisha abanyagihugu ingene bakwiye kwigenza ibyo bakwiye guharanira ni kintu gikomeye urazi ko mu bihugu bitaye imbere umwuga wo kumenyesha makuru ni kimwe mu nkingi za demokarasi n'iterambere rero mpanura leta ko ibyo bitahura iyo umuntu avuze ibitagenda neza iyo umuntu yerekanye amabi akogwa ntaba ari umwasi w'igihugu ahubwo aba ari kafasha ubutegetsi kugira butware neza ibyo rero ntibabyumva ikindi nubwira abamenyesha makuru akorera mu Burundi ni uko bogerageza kujya umutima amenyo turazi ko bitoroshe ariko bagerageze baze barakora uko babishoboye bagerageze kugira uwo mwuga tuwuharanire kuko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi usa n'uri kuragenda akagirire kandi bizomera nabi cyane
iyi nkuru kimwe n'izindi zerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu bihugu bitandukanye bya Afurika murayisanga ku rubuga rukuru rw'ijwi ry'Amerika wa eshatu akadomo vewa news akadomo com no kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com no kuri Facebook mu Burundi kandi umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye cyane cyane abakozi ba leta bagaragaje izo mpungenge kuri uyu wa mbere ku munsi mpuzamahanga w'umurimo n'inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika banitabye ibirori byabereye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bavuga ko ubuzima bwabaye ndase kubera ubukene buri mu gihugu bakavuga ko umushahara baronka ku kwezi usigaye ntica nikize bafise ico basaba leta y'u Burundi
murabona ibintu biduga ku munsi mu masoko reka nta kintu na kimwe mu bintu byose byankenerwa biduga ku munsi ku munsi mu gihe uri umushahara w'umukozi wagumye ari wa wundi naho rero abantu tuma tugira amakenga tuvuga tuti mbega bizohaba bigenda gutubuza muzogenda gute turasaba yuko ubutegetsi bwogerageza bwaraba imyitwarire abakozi bafise hanyuma bagaheza bakabateza imbere
muri ino minsi ubuzima busigaye buzimvye ibintu byaraduze ariko agashahara ntikahindutse
nico gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga saba yuko leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura kuko usanga mu byankenerwa bya misi yose tutakibishobora cyane.
Eka na bamwe mu banyepolitike bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, imvugo ni nk'iyabo bitabye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Umushingamateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL ari muri abo. Uwo munyepolitike aniyamiriza ingene akazi gatangwa mu Burundi.
Umugambwe SNL twashikirije itangazo twerekana ibihe bigeze aho tunebagura inyifato y'intwaro mu byo gutanga akazi. Tubona yuko ishira imbere umugambwe ikomokamo abandi Barundi ukamenga nta kibanza bafise mu buzima bw'igihugu, kandi tuzi yuko twese dutanga amakori tugatanga n'imbugu zitandukanye kugira ngo ikigega cya leta gishobore kuronka amafaranga kikoresha. Si mpuguza na gatoye wabishaka nagenda arabe mu buzi bwose bwa leta ahere hari hasi muri komine uza gusanga abakozi bose bo muri komine bakomoka mu mugambwe SNDD-FDD. Ingingo zo kugena abantu mu buzi butandukanye mu gihugu umukuru w'igihugu yikora arashira ku gikumu baragenda barabe nibatasanga ari 99 n'ibice 99 kwijana by'abasNDD-FDD bazoheza baduhe inyuzi ko twangushe.
Kuri iyo myidogo umukuru w'igihugu cy'u Burundi arahumuriza na cane cane abakozi ba leta. Mu ijambo rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko mu kwezi kw'indwi uno mwaka turimwo ikibazo cy'imishahara kizotangura kuva mu nzira.
Muri uyu mwaka w'2021 ushyira umwaka w'2022 mu byo leta y'u Burundi yaranguye yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara ya abakozi ba leta mu kiringo cy'imyaka 10, kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi 2022 kugira imvugo ijyane n'ingiro. Iki kiringo cy'imyaka 10 ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko byinshi, ariko nabo babonye ayo mahera bijyanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene vyotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu. Ngira ngo abanonoso ibijyanye na politiki y'ingene ifaranga ritagaciro mu gihugu barabizi.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatanu, kubera ko igenekerezo rya mbere amakungu awuhimbariza washitse ku munsi w'akaruhuko. Ibirori nyamukuru byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga iri mu buraruko bw'u Burundi bihagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri gitego.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abarundi batauka ku bushake bwabo bava mu buhungiro mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zo muri Tanzania baragabanutse cyane mu gihe cy'amezi atanashize. Bavuye kuri 450 bagera kuri 70 mu cyumweru. Inkuru irambuye James Jovine.
Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira muri uyu mwaka w'2022 abatashe ku bushake bwabo barenga gato agena 845, mu gihe hari hateganijwe kuzotaha abantu barenga gato 9,500 ku bushake bwabo. Umwaka ushize leta ya Tanzania yatahukanye ku nguvu impunzi zishika 1,800 ivuga ko ata burenganzira bafise bwo kuba mu nkambi nyuma yaho batahuka ku bushake bakongera bakagaruka ku kibazo cy'umutekano basanga kitarakemuka. Kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nduta habaye inama hagati y'impunzi n'abarongozi b'inkambi, aho bariko barababaza igituma badataha mu gihe hari benshi biyandikishije ariko ntibagiye mu gihangare kugira batahukana. Bamwe mu bavugiye muri iyo nama bavuga ko buri muntu afise ikibazo cyatumye ahunga kandi kitarakemuka. Bavuga ko hari n'abataha ku bushake ariko bakagaruka, ari naco gituma benshi batinya gutaha.
Nezewe na jize kimbuta kutuma nasubira yo kuvuga no zewe nta mujyango fise yo gose barawise papa na mama barabise abana banze batanu barabise munyuma nanze bata barankorera ibyago n'ubu fise icuma ngaha mu kuguru kuko barankoreye ikibi kidakoregwa ababyeyi n'ubu ndabyibutse nico gituma cyasaka n'ubundi
jewe ubugira gatanu tuguma duhunga dupfana integira ku mutwe cyangiye kumbaza ni ku muryango wose nagiye kubona wapfuye hariyo kibasa gukuru babina mubanje bapfanye n'umuryango basigaza umwana uri umwe tugenda uzofuta inkuru protokoli uwo twapfana integira ku mutwe abarundi twararusha twararushye twarana n'icyo
igituma tutishimira mu Burundi turiko turareba abantu bari mu nzego z'igihugu cya leta bari mu Rwanda bamwe bagiye batotezwa tukaba tubona yuko batarataha na jewe nta ntege noronka zo gutaha ntibahungura bo mu Rwanda nanje nzabona gutaha
naho biruko minsi yose leta ya Tanzania ihimiriza impunzi gutaha kenshi impunzi zamazavuze ibibazo bituma batiyumvira gutaha ariko leta yo ikabona ko umutekano mu Burundi wagarutse naho buri muntu afise ikibazo gitandukanye n'uwundi cyatumye ahunga
unaona hapa mbere yako wakimbizi kutoka Burundi
aba ubona imbere yawe ni munzi ziva mu Burundi
tumefanyia sana uhamasishaji
barabahimirije cyane
wakurejea nyumbani
gusubira muhira
na walisha tuelewa
aradutahuye
na washukuru sana kwa mwitikio wenu
ndabashimiye cyane kugukwita bakamo kwanyu
endeleeni kujiandikisha kwa kasi
nimuwandaje mwiandikisha ku muvuduko munini
kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu
kugira mushobore gusubira muhiri wanyu mubate igihugu cyanyu nico gituma cyesa bahaseri gushyiramo ingufu nyinshi igwize imiduga yo gukura abantu ngaha bajya mu Burundi
ndugu zangu msiye na wasiwasi nyumbani mtarudi mapema iwezekanaje
kugwize bavuka nyine mugira ikibazo muhira muzusubira yo hakiri kare
kuva umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo utanguye mu mwaka w'2017 abarenga 100,000 baramaze gutaha nkuko tubikesha ibitigiri dukura mu ishyirahamwe rya ONU gitawe impunzi ya SER muri bo hafi 12,300 barongeye guhunga nyuma yaho basanze icyo bahunze kitarakemuka mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na SER mu kwezi kwa gatatu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 145,000 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
bakunze baradijwe ijya America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo cyo baradikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tujye mu Rwanda nyuma yaho leta icyo gihugu yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 abatembereza abakerarugendo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba baravuga ko bafite inyota yo kongera gukora nk'uko byahoze mbere icyorezo cya COVID-19 mugenzi wacu Eric Bagirubusa yarabasuye
Nangwa umunani gutyo nyine bitego n'uko twavuganye n'anu ndi ukuruko hangana.
Turi mu masaha ya mu gitondo mu nkengero z'ikiyaga cy'Akivu kugisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bwana Stefano Mushimimana n'umutekinisi uzobereye imirimo yo gukanika ubwato. Yifashishije ipamba ituruka mu gihugu cya Tanzania n'amavuta y'amamesa aturuka mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mushimimana arasudira ubwato yanga ko amazi yabwinjiramo akabangamira abakera rugendo. Ni muri ibi bihe u Rwanda rworoheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibikorwa hafi ya byose byarafunguwe. Bwana Rashid Nzeyimana ni umusare. Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika, uyu utembereza abakerarugendo mu kiyaga cya Kivu avuga ko nyuma yo gukomorera bimwe mu bikorwa asanga harabaye itandukaniro rikomeye mu mikorere mu kazi kabo.
Ngereranyije igihe cya COVID kuriya yari ikarishye, ntago twabonaga abamukerarugendo cyane. Ibintu byinshi byari bifunze. Abantu nago bisanzuraga ibimyidagaduro yari ifunze ariko ubu ngubu itandukaniro kuva aho bafunguriye ibintu byinshi abantu batangiye kwisanzura hano plage abantu basigaye baza bakoga bakaza ari benshi bagasura Rwanda tugatembera mu kiyaga cya Kivu.
Ibivugwa na Nzeyimana bihuriraho na Bwana Stefano Mushimiyimana. Uyu mugabo akomoka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, ariko kubera kererwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo yo gusa n'ubwato bushaje umurimo amaze imyaka 10 twamusanze ku Gisenyi.
Uvuga ngo aje mu murengere w'ubita bugirute ubwo urasaza bwasaza bakirute bakamamagara.
Mugiye cya Covid se byari bimeze bite?
Mugiye cya Covid kabisa ubwo kare karahagaze. Gute kabisa nibwo se kabisa ubundi ukumva rimbye.
Nubwo abakora mu mirimo y'ubukerarugendo ku Gisenyi bavuga ko bamaze igihe gito bavuye mu bwigunge, nibi bakuriraho ko badakomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyo ntandaro yabashyize muri ubwo bwigunge. Umusare Nzeyimana arasobanura.
Ko mu bwato dushyiramo space, ugomba kwambara agapfukamunwa, tuba dufite sanitizer, turakirinda COVID kugeza igihe bazarekura bavuga uti COVID twarayitsinze noneho mwemerewe byose.
Ikintu cyakwitwa ubwigunge mu mirimo umuntu yavuga ko cyavuyeho?
Yego, ubwigunge bwavuyeho pe. Nubwo tutari twagitsindanye neza nyine, dusigaye duhura n'abanyamahanga, duhura n'abanyakigali, duhura n'abanyamusanze, ngeri nyinshi zitandukanye. Baraza bakenjoyinga, tukabereka ibyo dufite, bakishima cyane.
Ku rundi ruhande, aya mazi y'ikiyaga cya Kivu hari abakunze kuyabyaza umusaruro mu mirimo y'ubukerarugendo, ariko hari n'abandi bayaturiye bayahuzwe kubera mu bihe bitandukanye yagiye abahekura. Madame Godanse Dushimimana n'umwarimu kazi wigisha ku Gisenyi akomoka mu kirwa cya Bugarura mu karere ka Rutsiro.
Ntabwo nayajyamo, kimwe na rimwe ajya ntera igikomere amazi yanwa. Hari umugabo na musaza wanjye wankurikiraga, barazitse, umwe agiye koga undi yagiye kuroba, umwe azikira hano Gisenyi undi azikirira hirya iwacu i Bugarura. Musaza wanjye apfuye mu kwa 12/2023, umugabo wanjye apfa kuri 2021/2021. Ntekereza ibintu byinshi cyane, numva umutima sinzi ko mbaye, numva ngise agahinda kenshi.
Muri uyu mujyi wa Gisenyi biboneka ko ubuzima burushaho guhenda umunsi ku wundi, abandi bawutuye bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse bavuga ko ibintu bitarajya mu buryo nk'abo babyeyi bakora ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mbere byari byiza cyane, twabonaga amafaranga ahagije tukagaburira abana bacu tukizigamira, ariko ubu ngubu hakorana yaziye ibintu ntago tukibona akazi nk'uko bikwiriye, ibintu byabaye bibi mbese.
Mbere abana baga nacyurana bitanu, ariko ubu ngubu kubera COVID ibi bintu turabitwara muri Kongo bakadusoresha amafaranga menshi gagashiramo, n'abacuruzi nabo bakaba bari kurirako nabo bahomba ntacyo babonamo.
Bamwe mu bafite amahoteli ku Gisenyi batemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika bo baravuga ko basanga icyorezo cya COVID-19 cyarabakomye mu nkokora cyane, bakavuga ko bigoye ko bashobora kuzongera kwisanga mu mikorere nk'iyo bari basanganywe mbere icyorezo COVID-19. Amakuru atangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda RDB avuga ko ubukerarugendo ari rumwe mu nzego zashegeshwe n'icyorezo cya COVID-19. Amafaranga ubukerarugendo bwinjije mu mwaka ushize 2021 yiyongereyeho 25%, yavuye kuri $131 million z'amadolari y'Abanyamerika agera kuri $164 million z'amadolari. Ni mu gihe mbere y'icyorezo cya COVID-19 u Rwanda rwinjizaga byibura $400 million. Ni mu gihe kandi Leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega mu mugambi wo kubuzahura. Ku ikubitiro icyo kigega yagishyizemo $100 million z'amadolari, ni ukuvuga asaga $100 million mu mafaranga y'amanyarwanda. Eh, bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Aha niwe dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiye ya Baro wamfashije ukabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umukobwa agira inzara ntagira inzigo. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa,
mugushikiriza icyo tugira.